Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha y'umunsi wa kane, itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi 2016. Kuri mikro muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Mbere hakaba hariho n'umugwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cyakuweho mwibwirizwa mpanavyaha cyosubizwaho.
Uyo ni Emmanuel Ntahomvukiye, umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi, avuga ku mugambi wo gusubizaho igihano cyo gupfa ku bantu bashaka guhirika ubutegetsi. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru ku Burundi, harimo ayerekeye ibiganiro by'amahoro hagati y'urwaruka ruva mu migambwe n'imigwi itandukanye. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere mu ntara ya Ngozi, hari grenade yarayitewe mu kabare kegukiye mustanteri wa komine Ruhororo. Mustanteri w'iyo ntara akeka ko ari gitero cy'iterabwoba, ariko agirwa ko n'abacuruza inzoga zitemewe n'amategeko bo mu ikambi yabateshejwe izabo aho nyene mu Ruhororo. Dutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze.
Ku bunywero aho bita bare amahoro bwegukira mustanteri wa komine Ruhororo, niho haraye hatewe grenade. Iyo grenade yatewe amasaha agiye ntacyo yahitanye. Birukundi Mamerita ni mustanteri wa komine Ruhororo.
Twe tumaze kuhava twarumvise grenade ituritse haciye nk'iminota 30 tuhavuye, hanyuma hariho uwari uba hagufi yaho yaturikiye yaciye telefona ambwira yuko bamuteye grenade. Ariko iyo biturikiye ku barabara hagufi yiwe, ndamubwira nti reka mpamagara abajeje umutekano baze kuraba. Hama bashitseyo niho baca abantelefona bambwira yuko bateye grenade ku kabare nari ntameyeko. Nta bindi mwibyo byaro ryakurikiye twaciye tubishikiriza aho twategerezwa kubishikiriza.
Grenade yatewe mu kibanza ahari hamye hateramiye musitanteri, aho yaravuye nk'inyuma y'iminota 30 gusa. Uwo mutwara ati rishobora kuba ari iterabwoba ry'abacuruza inzoga zitemewe n'amategeko mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo.
Ari nk'iterabwoba ku bikorwa narimaze iminsi nkora, narimaze iminsi ngwanya inzoga zitemewe n'amategeko, kandi bobo bakuramo amafaranga canke no kugikunda bakagikunda, nta zindi nzoga banywa ni inzoga bita ikibarube. Nicyo kiri no muri Ruhororo, hajya muri site rero barakinywa cyane, nta zindi nzoga bakunda. Ego nibaza ko ari byo byavuye ko kuko barafise ishavu. Narigeze no kuja kukimena, hanyuma turagwana n'abo bantu ahandi nahora ngenda bakiruka, ariko bo barangwanije cyane ku buryo ndakimena nyine tugwana barakinzuka kandi kuzikinzuka.
Ababa muri iyo kambi bavuga ko abateye iyo grenade bashobora kuba ari abashaka kubateranya na musitanteri. Asanzwe aba muri iyo kambi y'abateshejwe izabo bari basanzwe babana neza nk'uko babyemeza.
Batwari tumaze kuryama, twari aho turyamye, ntawomenya ngo byagenze uko byagenze uko, ntawo bisigura neza no kubyo nibaza ko abara baje kuduteranya na musitanteri, nabo baje kuduteranya kugira ngo bavuge bati abari muri site nibo bateye musitanteri, kandi musitanteri atashe dupfa.
Ego narabyumvise cyane, nari nibereye muhira narabyumvise, ntakundi nabisigura kuturi karaturitse ndayumva ivyo vyuko yateye kwa musitanteri. Urumva ndabyumvise kuri we bimbariye iturika, sinzi ko yaturikiye kwa musitanteri mbwa nkuko bivuze ati vyaba bigamije iki, cyo vyaba bigamije ntaco nomenya. Bo barabagombye guteranya abantu bo ngaha, ko jese nibaza yuko ari uwo muntu wo ngaha agiye gutera musitanteri.
Mu myaka iheze ndetse no gushika mu bihe hariko haraba imyerekano mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi, ababa muri iyo kambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo bari bakunze kugiriranira ibibazo n'uburongozi bwa komine. Musitanteri aheruka gutorwa avuga ko umubano hagati yabo muri iyo kambi nawe ndetse n'abandi banyagihugu bose usanzwe ari mwiza. Abo muri iyo kambi nabo nyene baremeza ko vyariko biraza, ariko bakagira amagenga ko uwo mubano ushobora gutosekara.
Cyo niyumvira ko ari abantu baba bagombye kuduteranya kugira bame bagira ngo kumbure nabo ngaha babigitse, kubera ntitwadusanzwe dukunda.
Ntimwari musanzwe mukundwa gute?
twebwe bari basanzwe batukorera amaremera nyakeshi kandi ntibibari bwa mbere aha hatekwa grenade na mbere yarigeze gutegwa bafata abantu barabayora baja kubapfunga bapfabo bayoye twe tubaza ko byo rero ari nk'ibyo bya mbere intwaro twari dusanzwe tutabanye neza mugabo ubu ntacyo twari bwabibonemo mugabo mu minsi heze ntitwari dusanzwe tubanye neza ariko biraza mugabo birashobora kubyo ku mwanya n'umwanya iyo babonye babuze nkaho bobihera barashobora gutera iyo grenade kugira barondere inyanduruko
mu gitondo cy'uwa kane iyo grenade yaraye itewe igipolisi ku ruhororo cyazindutse gusaka ibigwanisho mu mihana imwe imwe yo mu ikambi y'abateshejwe izabo yo ku ruhororo ariko nta cyahatowe eka nta n'uhagaritswe ku mvo z'amatohoza kuri iyo grenade yatewe ku ruhororo mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tuve ingozi tumanuka ibujumbura ubushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Emmanuel Ntamvukiye hamenyesha ko hari umugambi wo gusubizaho igihano cyo gupfa ku bantu bashaka guhirika ubutegetsi yabivugiye mu nama nshinga mateka aho yishura ku bibazo by'abashinga mateka ku ngingo zimwe zimwe ku bibazo bihanze igihugu inkuru ya Eloge buri kaneza ibujumbura mu Burundi
Abo bashikiranganje kwari batatu biriwe imbere y'abashinga amateka babazwa ku bibazo bitandukanye byo mu bisata barongoye ico gikorwa cyari ko gicishwe kibiriraho kuri radio na televiziyo vy'igihugu umushikiranganje w'ukwivuna abansi yishuye ku bibazo bitari bike harimo ico gikorwa kugira ngo abaserikare ntibasubire kwiyumvira guhirika ubutegetsi kubudeta mu gifaransa imbere y'abashinga amateka yavuze ko umwe mu miti ari gusubizaho igihano cyo gupfa mbere ngo biri mu nteguro Emmanuel Ntamvuki
mbere hakaba hariho numurwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cakuweho mwibwirizwa mpana vyaha cyo subizwaho ku bantu be nabo bakirota gutembagaza ubutegetsi abene igihugu bishiriyeho nabo batumurongo mukuza barica indongozi mu nzego zitandukanye dutanze akarorero nkabarya bishe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana
umushikiranganje ntawumvukiye yanemeje ko hari ntwazanga bimwe imaze kwankirwa kuja mu gikorwa cyugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cha Centrafrique igarukanwa mu gihugu cy'u Burundi n'izindi zitatu zikirindiriye gutahuka avuga kwa abasirikare babeshewe n'abashaka gucanisha mu inzego z'umutekano babagiriza ko bakoze ivyaha byo guhohotera abantu n'ivy'ubwicanyi
baramaze kubegerezaho barindirira indege kugira ngo bagarukanwe mu gihugu n'intwaza ngabo zitatu zifese ipete rya majoro babiri n'abahutu umwe nawe n'umututsi dufatiye kuri iryo rungirwa y'intwaza ngabo ziba zirungitswe mu mategeko kandi na dosiye zabo zizwe neza n'inzego zijejwe zikorera ishyirahamwe ONU biraboneka neza ko harakarwa ikinkozi z'ikibi atakindi kajejwe atari gushaka gucanisha mu rwego rwa gisirikare babicishije kuri bamwe bamwe bakora mu bisata by'ishyirahamwe ONU bakorana nabo kuko nta musirikare yoba afise icyo akurikiranwa ko mu gihugu yorungikwa n'abamutwara mu makungu
umushikiranganje wo kwivuna abansi yari kumwe n'abagenzi be b'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'uwo mutekano umushikiranganje w'umutekano Alengiyome Bunyoni yabwiye abatowe n'abene gihugu ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 hafashwe ibigwanisho bitandukanye harimo ibikoba binini binini 222 inkoho zisanzwe 643 pistole 222 grenade 851 hamwe n'amabombe 18 umushikiranganje Bunyoni yanamenyesheje isoko ry'ivyo bigwanisho
ibigwanisho byafashwe ni byinshi hari ivyo tutiriwe turashiramwo kubera ikiriko biregeranywa ariko ibirwanisho bifatwa 90% yavyo biva hanze kandi 90% yavyo twovuga ko vyazananye n'iyi migumuko yarije igamije gutembagaza ubutegetsi kandi bikaba byaje bizananye mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda
abashikiranganje bahamagawe mu nama nshinga amateka mu gihe havugwa ibibazo by'umutekano muke mu Burundi umutekano muke watanguye kwibonekeza inyuma yaho president Nkurunziza afatiye ingingo y'ukwitoza ku nshuro ya gatatu hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze agatsinda amatora abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bayisokoyemo. Icegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakunguni cyerekana ko abantu bagera ku 240,000 bamaze guhungira mu bihugu bibanyi kuva icyo gihe, naye abagera ku 500 baricwa. Mu rukurikirane rwo gutorera umuti indyane ziri mu Burundi, umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yitezwe mu rugendo rw'iminsi ibiri kuva ku wa mbere w'indwiza. Eloge buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge buri kaneza. Tukiringaho i Bujumbura, rumwe mu rwaruka rwo mu Gisagara ruratera kamo urundi rwaruka ruri mu bikorwa byo guhungabanya umutekano kubiheba rukaba mu mahoro. Ako kamo gategwa inyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi ibiri bihuza urwaruka ruturuka mu migambwe no mu mashyirahamwe yigenga ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma y'iminsi ibiri urwaruka ruserukira amashyirahamwe yigenga n'imigambwe ruri mu biganiro ku mugwa mukuru Bujumbura rumenyesha ko rwatahuye icyari cyo kubana mu mahoro. Irakoze Arno yaserukiye urwaruka rwo mu mugambwe Iprona muri ibyo biganiro ashikireza ko yungutse byinshi agiye kubwira urundi rwaruka.
Muri izo nyigisho twasohoye gukurikirana muri iyi minsi ibiri twaratahuye yuko abantu bose dukereraniye hama n'inyifato twashobora kugira iyo habaye amatati. Twarabonye kandi yuko amatati yafisa aturuka, ariko yuko misi yose igikene wari kuganira tukaheza tugakura hayo matati n'ibidutandukanya byose kugira dushobore kubana mu mahoro. Kwa mahoro ni kintu gihambaye mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'iterambere ry'igihugu, mu miryango no mu Burundi bwose.
Arno irakoze asaba abitwaje ibigwanisho muri kino gihe na cyane cyane rwaruka rumwe rumwe ngo mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cha Bujumbura kubishira hasi kuko ataco bizorwungura
guhagarika rukabona yuko ntahatarushika kandi byo ariko baragirana ni gusambura nta kamaro bizobazana nta kamaro bizanira abandi kandi ngaruka mbi zizoza kuri bo cyane ko aba batuma bo bibereye hanze bamerewe neza kandi naho bavuga ngo barabatuma kanini nabo byose bigwa ko cyane burundu hanura yuko rero kubita umutima mpembero rukibuka imyaka rusigaje mikora imbere imbere ni heza bamenye yuko igihugu ari cha twese kandi kugira nk'ikintu tekinoloji ariko nje gutera magrenade cyangwa nde gutera kajigari mu gihugu.
Nuyu yaserukiye urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko yatahuye ko kubana mu mahoro hagati y'urwaruka ari umushinge wa kazoza karwo. Ndayishimiye Cyrus ababazwa ningene hari umwe mu rwaruka rwegamiye CNDD-FDD gwomo mu makaritiye arimo umutekano muke ashikiriza ko we nabo basangiye ivyumviro batarota bahahaza urundi rwaruka rwegamiye yindi migambwe.
Nta gatima na kamwe dufise kandi nta kutwigeze tugira ni naco gituma mu makaritiye amwamwe aho bashoboye kwiruka ko urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD twarababishije turagenda mu yandi makaritiye atekanye. Ivyo birerekana neza yuko nta mugambi dufise ho gushamirana nabo twebwe kituragishingano kubaka Burundi.
Cyo kimwe na Arno irakoze Cyrus ndayishimiye asaba urwaruka rushaka gushikiriza ivyiyumviro rubicishije mu ngimba kubiheba.
Icyo no basaba nuko bo kubita gatima mpembero bakaraba kazoza kabo. Nivyo baratera amagrenade mugabo nta rwaruka rugenda kugura grenade. Grenade zirafise abazigura hanyuma bakazizana bakazibaha bakazitera. Kandi ujya yigura n'ujya yitera ntibanganya imyaka bashigaje kuba kuri buno Burundi. Buno Burundi twebwe urwaruka dukwiye kumenya yuko ari twebwe dufise imyaka myinshi imbere yo kububamwo ugereranije n'abajya babaha ibigwanije ababyina ngene batera.
Muri kino gihe urwaruka rwegamiye umugambwe MSD utemera ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rwagirizwa n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ko ruri mu barasa abajijwe umutekano rugatera grenade. Wari yaserukiye ugo rwaruka muri izo biganiro cyo kimwe no wari yaserukiye urwaruka rwo muri Frode Bunyakuri ntibashinye kugira ico bashikirije. George Niyungeko numwe mu batanze ivyigwa muri izo biganiro ashikiriza ko rwaruka rwitavye ivyo biganiro vyibonekeje ko runyotewe mahoro yosoko ry'iterambere. Uwo muhinga agatera kamo abakoresha urwaruka ibikorwa bibi kubiheba.
Icyo twahanura cyane cyane abanyepolitike nuko boraba ineza y'igihugu bakareka gushira imbere ineza yabo bakamenya ko urugwaruka bategeza kurutegura kazoza kugira ngo ejo canke hijya yejo ntibazovuge ngo igihugu cyasambuwe n'abadukoresheje, ariko bamenye ko nabo bagira uruhara mu kwenda igihugu itunganijwe bakaza barabereka imigambi yose bari kwarategura bakababaza na cyane cyane ko igihugu mu myaka iza kizoba kibazwa wabo.
Sustaine Irumva wo mu Muhari Scout niwe cegera cy'urongoye umugambi wo guhimiriza urwaruka kubana mu mahoro no gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba. amenyesha ko benurunani ruhurikiyemo amashirahamwe y'ugwaruka reja bagiye kuguma hafi y'ugwaruka
inyuma y'ibi muri reja no mu waskut hariho izindi nyigisho twamatwutegekanya n'uwo turabanda tuzitegekanya izinimwe mu bikorwa byinshi dutegura bifasha ugwaruka n'uwo turabandanya no ngaha hariho no vuga umugwi twashizeho ugwaruka nyine uva muri abagwaruka nyine ugwa batanu bazobajejwe gukurikirana bakaraba neza yuko bimwe biyemeza bako barabishira mu ngiro urumva ko tuzobanda turi kumwe dushaka kuvana ugwaruka ko namashirahamwe y'ugwaruka bihuza byose dukora n'ivy'ugwaruka urumva ugwaruka tutaza kugumana
uwo mugambi wo guhimiriza ugwaruka kugira rubane mu mahoro wabereye mu ntara zitandatu z'igihugu arizo Kayanza, Bururi, Gitega, Karusi, Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mbereo shama goti na kugiri chona gutumie.
Aho.
Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kugike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije karenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa
mugabo.
Urababwira ko wari wihenze.
Ishwi.
None we ntumva yuko utarahiye nabe atasubira umwana.
Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompe nka zuzu yakabande.
Yo.
Sishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare.
Bangira
umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishirahamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Abo bita banyamwema bahura n'ibibazo bitari bike ku isi yose biturutse ku ibara ry'urukoba rwabo. Ivyo bakoregwa birimwo gukumirwa ihohoterwa no kwicwa, ahandi bagakatwa ibice by'umubiri. Mu Burundi banyamwema baracabandanya kwicwa no mwijoro ryo kuri uyu wa mbere w'indwi umwana w'imyaka 4 yarishwe ku mutumba warenga mu ntara ya Kirundo. Abamwishe bamuciye ukuboko baragutwara. Ubwo bugizi bwa nabi bukogwa n'abacuruza ibice by'umubiri vya banyamwema. Uyu munsi mu kiganiro muri Isanga umuyobozi w'ishirahamwe ry'abanyamwema Kasima Kazungu yasobanuriye abakunzi b'ijwi rya Amerika ivyo ishirahamwe aserukira Albinos Sans Frontières Burundi ryakoze kandi ririko rirakora mu guharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abanyamwema. Mu gice cy'ikiganiro tujye kubashikiriza atangura avuga uko icyumviro cyo gushinga iryo shirahamwe cyabajemwo.
Ubwo byishirahamwe muri 2002 niho twashinga ishirahamwe ry'abanyamwema. Twatanguje tugira ngo tujye hamwe twiyumvikane uko twakora uko twakwiyunguruza twebwe nyine tuteze imbere abandi. Hanyuma birakunda turabagireye turakora bukebuke. Icyo twanze imbere twari ukwiga kw'abanyeshuri kugira ngo abanyamwe bajye mu ishuri. Hanyuma imyaka 6 heze dukora nihubwo bwicanyi bwatangura kandi bwatanguriye aho hafi muri Tanzania. Niho batanze kwica abantu bukeye kabiri batangura iwacu. Uwa mbere bamwishire mu kwezi kw'icyenda 2008 gushika umunsi rero warayapfuye agera 2022 n'abandi bari bangaye bacu bamaze gushika ku icumi. Ubwo ibikorwa byacu n'ubu birabandanye mbwabo bikaba bitegwa ingorane hagati na hagati n'ubwo bwicanyi buza buranduka buza buratwara abanyamwema.
Uravuga ko mwatangiye mu 2002 ibyo mwishinze gukora kugeza ubu irishyirahamwe rimaze kugera ku biki watubwira muri makeya. Uravuga ko mwaharaniraga nyine uburenganzira bw'abanyamwema kugira ngo nabo babashe kujya mu ishuri. Ibyo mwabashije kubigeraho hari ibindi mwagezeho kugeza ubu ngubu muri makeya watubwira iki?
Ego mwiki kitangula, kwatangula ni shirahamu hiti kisigeli chani ya mkuru kuna hivu kukuja mishu kuko naraku nisehige na hino ndarawa sanga mnyamia matike nacho yokuima lila chani chano mkambere kota shuwa kulima mwa wanda nyekwe nizuwa yari magatoga shagenda nikoleba chani mgo ero ito nakangula ni ito nalisa nyamukuru chani icho kuinga naraki kwa shijimu na wano abana bariga twatangura ni 50 mwagushwe umunsi geze kwa na 350 barenga aramaze kureza kaminuza arabari mu mashuri isumbuye ni kuri ubu icyo cishimo cyane z'adufise icyo kivugo cyo z'adufise inkunga ya mbere niko dushikana abanyeshuri ku ishuri kushukubunda cishimira kiragenda inkunga turazironka amakaye turayaronka n'acyo turazironka hirya no hino abana bariga no kuri mavuga ni ndishimo 90% kujana icyo cyambere cy'abana biga mu ishuri twamaze gushikako ikindi rwo gushinga imizi kumenya abanyamwema kumenya ingorane bafise kugira iki byose biko biraza kuva iyo myaka 16 hejuru umunsi turagerageza amashyirahamwe yandi turiho turakorana ababyeyi baratanguye kumva yuko kubonya mwema atari ikibazo ureka ababisha baza baradutwara kamwikamo
mu myaka yashize mu Burundi abanyamwema basabaga kuba bahagararirwa no mu butegetsi ubu mufite ubahagarariye ibibazo byanyu birashaho kumvikana
ni turamuronga kuko mu namashinga amategeko nta uriye ngaho cyo twemerewe ntitwashoboye kushyirwa imbere nk'abandi turatiruka mugabo mu nzego zisanzwe z'imyidimi turimo nkagewe nkora mu gisata kigeze gutuza amakori ikegera cyanjye akora mwigisha ni diregiteri w'amashuri ahantu bita mu buhonga muri Bujumbura Rirare hariho n'abandi bakora barakora muri ivyerekeye gucumatuma nako hari n'abandi bakora ahandi n'abakora mu ishyirahamwe ushubu turiho bagerageza rimwe na rimwe hari abavugwa bariho barakora ngabo inzego zo hejuru cyane twaremerewe tubarindiriye ika ubutaha tuzoronka icyo kibazo
twibutse abatwumva ko nawe uri umwema
ego
abanyamwema rero bari mu bihugu byose byo ku isi tutagiye no kure no mu bihugu byo muri Afrika yo hagati barahari kandi bagiye bahohoterwa hari uburyo amashyirahamwe yanyu yabakorana kugira ngo murusheho kugira ingufu
ego me nkuko mubivuze n'ibyo abanyamwema bari hose ku isi ngabo abo muri Afrika turagoye kurusha kuko ubwa mbere mwasi wacu wa mbere w'izuba ari muri Afrika kurusha ahandi duheruka mu nama yabereye i Dar es Salaam mu kwezi kwa 10 na 10 yaza mumara yumvise yari panafrika albinism conference yabereye i Dar es Salaam iyo rero yashoboye gutuma tuvuyeyo dushyira twamubwira ikintu kiri hamwe cyitwa alliance panafricaine pour l'albinisme tugerageze dukorere hamwe turabwirana amakuru uko bigenda birakora ubwo rero ubu dufite inama lovendo izoba kuri Skype kugira ngo dushobore gushinga iryo shyirahamwe ya alliance panafricaine pour l'albinisme ubwo rero twafundishije i Dar es Salaam kuko kugira kujya hamwe abanyafrika fond hanyuma n'abanyaburaya bisanzwe dukorana hari n'ishami ry'itonda ry'isimisa n'iri buraya ku rwego rwa ONU turafite uduserukiro ubu agejwe by'abanyamwema nyine bako turiko turagenda ku rwego rwa Afrika cumi naho turimo kugikora bwa ku rwego rwa buraya birahari aho dukorana bariho
ndagushimiye cyane bwana Kasim Kazungu mukomeze iyo ntego yo kufasha abanyamwema bose mukomeze mukorane n'abandi bizajya bigenda bigerwa nk'uko mubivuga iki kiganiro rero ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bagatanga ibitekerezo bakabaza ibibazo hashobora kuba hari abifuza kugira icyo babaza cyangwa se ni ntwererano bashobora gutanga nagira ngo mpe ijambo Pastor Renova ku murongo wa telefone uranyumva
Ego ndabumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika murahagana hehe?
Jeho ndi Carlos kuri centre.
Carlos mumeze neza?
Carlos na mahoro.
Nuko nuko. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Aje ndumva ta kibazo ndumaza. Ariko ni cyifuzo ni kumbura icyumviro nagomba guterera. Nagira ngo mbanze mpoze n'ukuri umuryango waba nyamwema bose n'abavyeyi biwe n'abandi bose n'abarundi bose numvise ari ibintu bibabaje cyane kubona mu Burundi hakira abantu bashora kwibaza kwica umuntu kugira ngo barondere amatungo
birababaje
nkaba nagomba kubwira Kazungu Kasim ko tumufashe ku mugongo n'ukuri twebwe iyo ndi umukozi w'Imana tugomba guhamagarira n'abandi bantu ko ntihari hakwiye gusa ishyirahamwe ry'abanyamwema ahubwo abarundi bose barakwiye kugira amashyirahamwe yo kugira ngo tumenye n'ukuri ihohoterwa nk'iryo ribabaje riteye isoni mu gihugu nk'iki
rwose
de kumure n'ababigira ko ababigira ko nta kubita barazoshi kahano hare hare chane kuri chumono na mwisi nubuzi misi sigane usigate uwa za nguzo tungu zo jitunga umeregwe neza liko ama herezo ukafutari liye unumba wandu bari wako kuigishu kuri zio lewa gomba mvuge hariho ishirama tuagize tuise komite kretie tura lewa usani karusi tuliko tuligisha wandu kubaha ikiremwa kumva ko umuntu ari umuntu atakwiye kuhohoterwa kubera impamvu zinizi njye nagirambira ko kasimo ko turamufashe umugongo n'ukuri yumve ko abarundi bose ivyo bintu tubiteye ijati.
Murakoze cyane rwose Pasteur Nova kuri iyi nkunga gufata mu mugongo abanyamwema ndetse n'abandi bose bahuye n'ibyo bibazo n'umubyeyi wabuze umwana we muri iki cyumweru. Nagira ngo noneho nsubire ku murongo wa telefone na none Foste uri Nyamirambo, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Igitekerezo cyangwa se ikibazo waba ufitiye Kasimu?
Igitekerezo mfite kuri bira bikorwa bibi ukorerwa abanyamweru mbona ngiye ukuntu mbibona hanini mbona za leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'iyo mu bihugu bivugira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nta mbaraga babishyiramo kugira ngo babirwanye. Kubera impamvu ubungubu baherutse bavuze ngo muri Zimbabwe bishe intare isi yose irasakuza, ariko sindumva isi isakuza kubera ikibazo cya Nyamweru. Abantu benshi bica abanyamweru bavuga ngo babicira yuko bashaka ubukire n'ibindi bintu bitera by'amashaba cyangwa se amahirwe n'imigisha, ariko ntabwo mbona igihugu cyane nka za leta cyangwa se iyo miryango mpuzamahanga cyangwa imiryango ihamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'umusengero ntabwo numva babyigisha. Ntabwo numva bigisha abantu ngo bababwire yuko ishabo n'umugisha ubihabwa n'Imana ukabihabwa nuko wisha mugenzi wawe.
Bishobora kuzatangira kuko Pasteur Renova yatubwiraga ko bashyizeho komite chrétienne, komite y'abakristu ifasha kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ahandi ubwo bizahagira.
Ibyo byaba ari byiza, ariko baratinze kuko banyamwe bamaze gupfa ni benshi. Urabona nkatwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ko ntabwo icyo kibazo kinahagaragara, ariko Burundi, Tanzania, Congo abanyamweru bamaze kwica barenga hafi igihumbi. Kandi ubwo ndumva yibura nakari akanama mpuzamahanga kumucunga umutekano bakwiye kugira icyo kavuga, kuko iyo hapfuye abantu batatu baraburana ngo baburanira monarike abantu bashaka kumara ubwoko buteya ku isi cyangwa se kwiharigana byo n'imyamya bwoko. Biriya bintu rero bikwiye kurwanywa bitarwanyijwe n'igihugu gusa bikarwanywa n'isi yose, kuko biriya bishobora kuzava kuri Nyamweru bakazajya ku bafite uruhara, bakazajya kuba kubarebare. Biriya ni ibintu bikwiye kurwanywa cyane, leta zigafatanya abo bantu babikora ndetse no mu midugudu. Mu midugudu hano mu Rwanda tubwo tujya tugira nk'inama kuko abantu bagize inama batuye umudugudu bakabigisha ukuntu bacungirana umutekano, bakabigisha na biriya by'abapfumu ko ntacyo bimaze. Ndetse mu bihugu nk'ibyo cyane bibikora byica abanyamweru usanga ahanini bemera n'abapfumu, bamwe banagurisha uburozi ku mugaragaza ugasanga ntabwo babirwanya. Umupfumu aravuga ngo avura atanga umugisha. Umugisha se ni uburwayi awuvura akoresha uwuhe muti? Akaba ari gushuka abantu ngo bajye kwica bagenzi babo.
Ibyo rwose ni
icya mbere rero byabanza kujijura abaturage kandi bakabiganiraho cyane, twese tugafatanya tukarwanya kiriya kibazo ko kirakomeye.
Ngo ni ikibazo gikomeye rwose kubona umuntu atakaza ubuzima ku maherere.
Ni ikibazo gikomeye kandi Nyamweru byagaragaye nawe ko ari umuntu nk'abandi.
Oya, ni umuntu nk'abandi.
Hano mu Rwanda jyeho nigaga mbese n'abarangije kaminuza bafite ubwenge cyane.
Na Kasimu yabitubwiye.
Rero kuhora umuntu uko ameze none se kubera hari Nyamweru hari n'ubuka ari impumyi nayo bazamwica se?
Icyo ni ikibazo cyiza rwose, buri wese abitekerejeho yakwisubiraho akumva ko agomba kurengera uwo batandukanye, uwo batari kimwe, kuko ntawe ubereyeho gupfa cyangwa kwicwa.
Nubwo abanyamakuru bishyiramo imbaraga, ariko ubona nk'iyo miryango mpuzamahanga niba yibona ko basa ari abantu, ntabwo mbona gihe ntacyo, ntabwo njya mbona ikora reaction cyane.
Reka twizere ko izagira icyo ibikoraho ikabihagurukira Kasimu yatubwiraga ko mu muryango w'abibumbye bafitemo umuntu bakorana urakoze cyane rero Foster mukomera aho ngayo Nyamirambo
arakoze cyane gose mugenzi wacu eje ni mukankusi kuri ico kiganiro mucuti mwese mwaduteza amatwi ndabashimiye mwese ko namwaduteza amatwi muri kino kiganiro mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije murakoze.